Mukanya turaza gushimira umwami wacu ngo tumuhimbaze. Reka duhere gusoma kuri Zaburi ya 95. Zaburi ya 95. Duhaguruke kugira ngo dusubire kwisoma iyo Zaburi. Nimuze turirimbire Uhoraho, tuvugirize impundu igitandara cy'agakiza kacu, tuje mu nyonga ziwe tumushima, tumuvugirize impundu n'indirimbo. Kukoraho ari Imana ihambaye, n'umwami ahambaye asumba ibigirwamana. Ikuzimu hari mu kuboko kwiwe, kandi impinga z'imisozi miremire nazo niziwe. Ikiyaga niciwe, niwe yakiremye, intoke ziwe nizo zabumvye imusozi. Wa gatandatu, nimuze tumusenge twunamye, dupfukamire Uhoraho umuremyi wacu, kuko ari we Mana yacu. Natwe turi abantu bicanya ciwe, turi ntama z'umukuboko kwiwe. Uyu munsi coma mukumva ijwi ryiwe. Ntimukomantaze imitima yanyu nk'uko mwayikomantaje i Meriba, no kuri wa munsi w'imasa mu bugaragwa mu mungu w'icyenda, hamwe basogokuruza banyu bangerageza bakancaca bakabona kandi barabona igikorwa cyanje. Nashavuriye ab'icyo gihe imyaka 40, ndavuga nti aba n'abantu bama bazimira mu mitima yabo, kandi ntibamenya inzira zanje. Nicyo cyatumye ndahirana uburake nti ntibazoshika mu buruhukiro bwanje. Bene z'abakundwa n'abashiki bacu, twashaka kumenya vyinshi ku nzira z'Imana, twashaka kumva vyinshi bivuye kuri yo ibishaka kutubarira. Dushaka gukomantaza imitima yacu no kuno muhingamo, ariko twaje dufise imitima n'iminwa yuguruye, nk'uko yavuze hano ngo nimuze turirimbire Uhoraho, tuvugirize impundu igitandara cy'agakiza kacu, tuje mu nyonga ziwe tumushima, tumuvugirize impundu n'indirimbo. Ndizera yuko imitima yacu n'iminwa yacu itabwirizwa kuguma yugaye, ariko ko twabwirizwa kuyugurura rwose imbere yayo, kandi tukatura ko ari Imana yacu, umuremyi w'isi n'ijuru, ari nawe yaturemye wewe na jewe, kugira ngo izina ryiwe rihabwe icubahiro. Mbega ntitukwiye kumuhimbaza? Nitutabikora ninde azobikora mu kibanza cyacu? Bene Data n'abashiki bacu, yaraducunguye, yaraduhaye kuba abidegembye, yaratubohoye ibyaha byacu byose, turi inyegu yiwe, atari muri kino gihe gusa, ariko no mu Guhoraho. Nicyo gituma ndibaza yuko turafise ibintu byose byotuma twugurura iminwa yacu n'imitima yacu, no kumuhimbaza bivuye kumushimira, no kumuhimbaza bivuye mu mitima yacu, ibwira mu mitima yacu. Katubikore twese hamwe muri kano kanya. Data, twese turi mu ijuru, turaje twese hamwe, tuzanye imitima yacu n'iminwa yacu kugira ngo tugushimire wewe Mana, kubw'ubwizigwa bwawe, kubw'ubuntu bwawe, kubw'ubucunguzi bwawe, kubw'agakiza kawe, kubw'ivyo wakoze vyose kubwacu, kubw'ubuntu. Kandi iki kirushirije vyose Mwami, nuko waduhishuri kugomba kwawe, kandi jana ukaduhishura n'ijambo ryawe muri no minsi ya nyuma, muri ano masaha ya nyuma. Mwami, turagushimiye wewe waremye ijuru n'isi, turaguhimbaza yewe Mwami, turagukunda Mwami, twebwe abantu bawe. Umukuku uragira abo wacunguye, ubacunguje amaraso yawe Mwami, waralishe ikiguzi igolgota mwami waratangaje ko vyose birarangiye mwami turagweje icubairo kuno muhingamo kandi turanezerewe kubona dushobora kuba turabawe atari muri kino gihe gusa ariko no mu guhoraho haleluya niwakira guhimbazwa niwakira amashimwe niwakira icubairo nishimwe haleluya mu mitima yacu bivuye mu mitima yacu no mu minwa yacu twese mwami guhimbazwa bibe ivyizina ryawe ryiza amen
heute nachmittag
kuno muhingamo ntibiza kunyorohera kuvuga siniyumva merewe neza muri jewe kuva kuhinga ushize ndazakugerageza gusoma amajambo makeyi ndaza gusaba imana kugira ngo abari ivugana natwe kuko ijambo ryayo ntirisubira inyuma ubusa lizo shitsa buri gihe icatumye rirungikwa twabivuze muri no weekend muno mpera yindwi yuko abantu b'imana baba bari munsi ijambo ryavugishijwe umwami imana yavuganye nabo abaha igikorwa babwirizwa gushitsa kugira ngo bagishitse bongere bavuge ibintu mu buryo bw'ubuvugishwa kandi abo bantu bose b'Imana yaba Mose yaba Eliya abari bo bose Imana yaba yavuganye nabo kandi iryo jambo ry'Imana ryaca ryinjira rigashinga imizi mu bugingo bwabo Eliya yarashoboye guhagarara ku musozi Karumeli akavuga ati ngo kugira ngo mumenye uyu munsi ko Imana imwe yonyene y'ukuri ariyo Mana ya Isirayeli, Imana ya Aburahamu, Imana ya Yakobo, Imana ya Isaka, kandi ko ibi byose nabikoze nk'uko ijambo ryawe riri atari kubikora gusa ahubwo ko nabikoze nk'uko ijambo ryawe riri abantu b'Imana ntibapfuye kugira ibyo bakoze ariko ibyo bakoze babikoze nk'uko ijambo ry'Uhoraho riri niko byanditswe kandi kuri Nowa ngo Nowa akora byose nk'uko Imana yari yamubariye ngo akore biranditse kuri Mose yuko ibintu byose yabikoze nk'uko Imana yari yabimweretse ku musozi wera abantu b'Imana bose ibintu byose babikoze nk'uko Imana yari yabiberetse ivyo yari yababwiye n'ivyo yari yabahishuriye kubw'ubuntu kandi turizera yuko turi mu gihe cyavugishijwe atari mu gihe cy'abacamanza aho mu gihe cy'abacamanza bavuga yuko umwe wese yakora ibyo abona ari byiza ibyo ashaka n'ibyo yakora niko byanditswe mu mpera y'igitabo cy'abacamanza twe turi mu gihe cy'ivyavugishijwe kandi birakwiye yuko tumenya ko Imana yarungitse ijambo ryavugishijwe kugira ngo rirongore abantu bayo kandi tuzobona yuko ku iherezo ry'urugendo rwacu ko abavuga bose ngo mwami abavumereza umwami ngo mwami ntibazinjira mu bwami bw'Imana ariko hazinjira gusa bajya bakoze ukugomba kw'Imana kandi murazi yuko hari y'abakarismatike hari ijambo rimwe bishimikiza iryo jambo bishimikiza ngo niri ngo Yesu n'umwami niryo jambo bishimye ibyo bavuga hose iryo bajyandika ahantu hose bagaca bajyandika ahantu hose bagandika bagacana n'udutara iyo bariko bari mu manama yabo bakandika ngo Yesu n'umwami ariko ikibazo ni gikurikira mbega abo bantu baramenye icyo bisigura ngo Yesu baramenye ijambo y'umvyanditswe gera rivuga ngo Yesu n'umwami baramenye ico risigura ituvuze ngo n'umwami tuba tuvuze ko ari imana kuko umwami niwe mana umwami niwe mana nivyo vyavuzwe mu gihe cyavugishwa n'Imana Eliya ni kintu kirenge gupfa gukoresha imvugo yo muri bibiliya gusa imvugo yiraha abantu bakuye ahantu muri bibiliya nituma ikintu abantu bariko barakora cyitwa yuko ari cya bibiliya bikwiye kuba ari ikintu cyahishuwe namwe mu Imana iyo ataguhishurwa kuvuye ku Mana kuhari turashobora kwandika ivyo twishakiye cyangwa tugakoresha ibyivugo byinshi cyangwa mungana ntazi ivyo nacyo bizomara nicyo gituma tubona yuko tubona ingene bikenewe cyane yuko Imana iduhishurira ugomba kwayo biciye mu ijambo ryayo muri kino gihe mu byahishuriwe hano igice cya mbere turasoma imirongo ikurikira ivyahishuriwe Yohana igice cya mbere haranditswe hano ku murongo w'icyenda igice cya kabiri cy'umurongo w'icyenda igice cya kabiri cy'umurongo w'icyenda ngo nari ku kizinga Patimo cyo mu kiyaga bampora ijambo ry'Imana no gushinga intahe Yesu. Ano majambo makeyi hano Yohana yari yazanye mu kizinga cya Patimo kubwa ijambo ry'Imana kubwa gushingira intahe Yesu ntiyari yaje gutembera ntiyari yaje nk'umuntu ashaka kubona cyangwa kubibonera ikintu ariko yari yajanyweyo aza gutabwayo biri mugomba kw'Imana umuntu yagiye ahantu ajanywe kubwo kugomba kw'Imana abafise icagiye kumara kurusha umuntu ariko aritemberera gusa atari mugomba kw'Imana bakundwa Imana ishize umuntu mu bintu kugira ngo ishobore kumwishurira ijambo ryayo kandi mwishuri gishinga ntaye cya Yesu muri cyo gihe rero guhunga cyangwa kujya mu bunyagano biba bifise icyo bimaze ibihe byose muri cyo gihe rero ubushobora kubyihanganira mu gice cya 19 ujya Yohana nyine arasura agashinga ntaka avuga ati ibyahishuriwe Yohana 19 niho uyu muntu w'Imana Yohana yandika guhere ku murongo w'icenda ajyaje rahatu ni cenda murongo w'icenda bavuga ati mumarayika arambarira ati andika uti hahirwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi kandi arambarira ati ayo n'amajambo y'ukuri y'Imana murongo w'icumi nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge byiwe no kumusenga arambarira ati oya sigaho ndumugurano mugenzawe kandi ni mugenzi wa bene so bafite byo gushingira intahe Yesu Imana bari usenga kuko abashingira intahe Yesu babavugishwa na mwemu igishinga ntaye cya Yesu ni mwemu y'ubuvugishwa twarabivuze ko muri ibi bikorane duhejeje ijambo ryavugishijwe ivyavugishijwe mu vyanditswe biriko birashika imbere y'amaso yacu Yohana yarafite igishinga ntaye cya Yesu kandi igishinga ntaye cya Yesu ni mwemu y'ubuvugishwa atari impano y'ubuvugishwa ariko imwemu y'ubuvugishwa ibyavugishwe muri bibiliya vyashingiye intahe Yesu Kristo kandi ni nk'akagozi gatukura gaca ahantu hose mu byanditswe vyera dusomye neza ijambo riri muri Luka 24 kandi tugashobora kuraba neza ivyandi tugafatira ku vyanditswe ho turashobora kubona ivyo umwami Yesu avuga aravuga hano ku murongo wa 25 Luka 24 umurongo wa 25 arababwira ati yemwe mwambura bwenge imitima yanyitebye cyane kwizera ibyo bavugishwa n'Imana bavuze byose kugira ngo ishobore kwizera ibyo bavugishwa n'Imana bavuze mwe mu Imana yari kubavugishwa n'Imana kandi biciye mu ibango ry'ubukozi bavugishwa n'Imana niho igishinga ntaye cya Yesu Kristo cyashoboye kuvugwa mbere hakiri kare hanyuma birashobora byarashoboye gushika turabona ngaha ko umwami Yesu ayishimikiza bino bintu akavuga ngo imitima yanyitevye cyane kwizera ibyo bavugishwa n'Imana bavuze byose umurongo 27 uravuga ngo atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose abasobanurira mu vyanditswe byose ivyanditswe kuri we nta na kimwe yibagiye yabwiye abigishwa biwe ivyabaye vyose kiriya kera buri buvugishwa bwose buri kintu cyose uvugishwa n'Imana yavuze yarashoboye kwereka kandi aracibutsa abigishwa biwe biga uno munsi yokora iki uno munsi yokora cyo kimwe yofata ivyanditswe vyera ivyo dufise mu maboko yacu hanyuma akavuga ati uyu munsi ino mirongo yose mu vyanditswe irashitse imbere y'amaso yanyu hamwe tworaba mu gihe turimo muri kino gihe twoshobora kuvuga ijana ku ijana ko kino gihe kiri munsi y'ibyavugishijwe byinshi cyane bitandukanye ibintu biriko biraba ku isi biri munsi y'ikimenyetso cy'ibyavugishijwe muri Bibiliya ibiriko biraba muri Israel biri munsi y'ikimenyetso cy'ibyavugishijwe muri Bibiliya ibiriko biraba mu ishengero biri munsi y'ikimenyetso muri munsi y'ikimenyetso cy'ibyavugishijwe muri Bibiliya ibiriko biraba no mu hiri wacu na vyene nuko nyene bimeze ure murashaka kuvuga muti akanya gato rindira gato ahuri henze oya sinihenze na gato navuze gusa ko ija navuze gusa ijambo ry'Imana rivuga cyamaze kuvuga ibiriko biraba byose muri kino gihe uko ibintu biriko biragenda kuva ku ntangushya ku iherezo biri mu bigize ijambo ryavugishijwe kumbure twobwirizwa gusoma amajambo reka dusome amajambo amwe tuzi twese amajambo menshi tuzi reka tuvuge dusome nko muri Timoteo wa mbere igice cya kane ahanditswe ku murongo wa mbere n'uwa kabiri Timoteo wa mbere igice cya kane umurongo wa mbere n'uwa kabiri abantu ariko mwe mavuga vyeruye yuko bihe bizoza bamwe bazota ivyizegwa bagashira umutima kuvyimwe muzizimiza no kunyigisho za badaimoni nungwa kabiri bavugisha ubujyajya bw'abanyabinyoma bokejwe icapa mu mitima yabo ibagiriza ikibi hano mwemu aravuga ibiriko biraba ku iherezo ry'ibihe atari gusa inyigisho mbi ariko zizoba ari inyigisho zizanywe n'amadayimoni atari guca iruhande y'ukuri kuri muri Bibiliya ahubwo bizoba ari ibintu biva ku madayimoni nivyo abantu bazovuga muri icyo gihe rero umuntu ashobora kubibaza ati umuntu ashobora kubibaza yuko ari abantu umuntu aba akibabona doca bamenya abari bo umuntu akibabona Oya, siko bizoba bimeze. Kandi aho niho rero hari ngorane. Nushobora kubibona ku muntu numwe, umuntu wese araba umuntu gusa mu ruhanga gusa, umuntu uri kuramura umubona gusa mu ruhanga gusa. Rero mwitongo rya Eden igihe ahaba ikiganiro cyiza hamwe na Eva, na Eva nta muntu umwe ari gushobora kwibaza icyo ivyo bintu bizoshobora kuza, nibyo bizokwega kiya kiganiro cyo bizo icyo kizokwega. Yamara turabizi uno munsi muri Timoteo wa kabiri, Timoteo wa kabiri cya gatatu haranditse ngo wari kumenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye. Mu wa kabiri, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura iby'Imana. Mu wa gatatu, badakunda n'ababo banka kuzura, baremenanya, batigarura inkazi, badakunda ibyiza. Mu wa kane, baguranya ibiranda muke, abikakisha, bakunda ibibahimbara, bakabirutisha Imana. Mu wa gatanu, bafite ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo wame ubatera ibitugu. Bakundwa, iri jambo ntiribwira abatize ariko ribwira abizera. Bafite ishusho yo kubaha Imana, barabyihambirira kumwe wese ukibaza ngo uyu ni mwene data, uyu ni mushiki wacu uri kuramuraba. Iri jambo ndarisubiyemwo, ibi ntibiraba batizeya. Oya, bose bazo kandi munkundire, nanje ubwanje ndabivuge ndavyirabisha ko ntaco vyoba bimaze je mvuza abandi. Mu gihe Imana twese duha iciro umuntu wese yirabe, reka twese twibaze ikibazo kugira ngo tumenye ingene Imana idufata. Ahasi ibintu byo kumenya uko abantu batura badufata canke uko twe twifata, twe twibaza ko tumeze, ariko dukwiye kwibaza uko Imana idufata. Iguko Imana idufata hano n'abantu bafise bazogumana ishusho yo kubaha Imana ubaravye inyuma, kandi bazobikora uko bashoboye kose, kuko ari iherezo rero, kuko ari igihe cy'iherezo rero, igihe cy'iherezo, kubera ko ibi bintu bikorewa mu gihe cy'ivyavugishijwe Imana iciye kuri ino ntumwa. Ntiyibagiye kino gice cy'ivyavugishijwe, ahubwo yabivuze bitaraba. Reka twirabe mu kudondagura bino bintu vyose bivugwa hano, tubidondagure kandi baza yuko umwe wese ataza kuri inkoni mukubita, kubera ko hariho kimwe canke vyinshi biraba umwe we bituraba twebwe. Haravugwa hano ngo kuko umuntu wa kabiri, ngo kuko abantu bazoba bikunda gusa. Kwikunda ni iki? Iki ni kibazo. Turashobora kubivuga incuri jana, ariko ntidushobore gutahura icyo kino kintu gisigura by'ukuri. Ukwikunda. Igice cya kabiri, akantu ka kabiri ngo bakunda mahera. Ndazi neza yuko ata muntu numwe afise ayakwiye, ariko aha rero niho hari ingorane. Ufise menshi ntazo yifuza, nukuvuga yuko atazoba inkunzi yayo, ariko udafise ayakwiye kumbura arashobora kuba inkunzi yayo. Umwe akibaza ukuntu iyo yakoresha cyangwa icyo iyo yakoza. Murabona yuko ubugira kabiri haza ngo abantu bakunda amahera, haca hakurikira abantu birarira, sinzi abo ibi biraba, sinzi hacazwa ngo abibona. Nangaha nyine ntituzi uwibona n'utibona, icyo tuzi gusa ni uko Imana itazakutugirira ubuntu kugira ngo twirabe mu muco turi imbere y'inyonga zayo twebwe ubwacu nta buryo na bumwe dufise bwo gushobora kwibona turabiye muco w'Imana hanyuma ngo abatukana abantu sinzi abantu bakunda ninda kunda kuvuga nabi abandi si ntituzi kumbe abantu bakunda gukora ivyo bintu bari yizi ariko kenshi turabibona mu bintu bimwe bimwe hanze abantu bashobora nti biragora kugira ngo bitandukanye n'ico kintu baragerageza kubibakuramo ariko uko biri kose ugasanga biracabariko ugasanga iyo mwemera cabariko kandi ugasanga ivyo bintu birabatsikamiye yamara ni jambo ryavugishijwe hano kandi nta nkomezi na zimwe zihari zishobora kubuza ibintu ijambo ry'Imana ryavuze nta na kimwe cyobibuza hariho nkuko mubizi hariho imihari iharanira amahoro kandi suko padiri Sharfe yabivuze bwa mbere hariya mu kumuriyoni niwe yavuze ngo inkota zibwizwa kuvunjwamwo amasuka yo kurima ariko kandi Imana yaravuze yuko isi yose izokugwaho kandi bimaze gukugwaho vyose ntibazofata inkota bakazihindura amasuka imbere yuko ivyo biba ahubwo bazofata amasuka bayahindure inkota niko vyanditswe nta nkomezi na zimwe nta bushobozi na bumwe bubaho ku isi bwa politiki nta na kimwe gishobora guhindura iby'Imana yavuze bitaraba nta na kimwe gishobora guhindura vyose biriko bigenda nk'uko vyanditswe ariko rero hano turabwirwa ngo ibyo bintu byatangura gushika murara muri mitwe yanyu kuko ugucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike Luka 21:28 twarabwiwe hano ngo nzobanwikira wavugishwa n'Imana yari imbere yuko wa munsi wambaye kandi uteye ubwoba uhoraho ushika rero Petero nawe yaravuze uwo munsi arabivuga neza cyane kuri Petero wa kabiri igice cya gatatu umurongo w'icumi atari ku munsi w'umwami wacu zoza nk'igisuma aho amajuru azovaho akaba no kwasa guhambaye vitanguriro vyose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongoka niko vyanditswe murashobora gukora ibintu mukavyita ngo twakoze ibintu ngo bya shimi ubushakashatsi ngo ubusa n'agakwego hejuru n'ibindi ibyo nta kamaro bifise ibintu byose abantu bashobora gukora mu buryo bwa politike ntibiba ari nyinshi ivuye ku Mana mbega n'ivyukuri ijana ku ijana hari inyishu imwe gusa ni inyishu ivuye ku Mana kandi Imana ntizotorera inyishu ibintu byayo iciye mu bintu byo kuganira ibiganiro bya politike ariko izobikora iyo iriko irashitsa ivyo yavuze kandi nta muntu n'umwe azobicika mbere n'abantu bicaye ku meza z'ibiganiro bari kwagira ibiganiro ntibazocika ivyo bintu kuko ni ijambo ryavugishijwe ry'Imana yacu kino gihe cyose cyashyizwe munsi y'ibyavugishijwe muri Bibiliya turashobora kuja mu byahishuye Yohana turashobora kugurura igice kigirindwi cy'ibyahishuye Yohana igice kigira cumi turashobora kugura igice cya cumi na gatatu icya cumi n'indwi turashobora gusoma ahantu hose uko dushaka tukaraba ukuntu Imana yavuze bitaraba ibyari bigiye kuba ikabivuga bitaraba ariko hari umugwi umwe gusa w'abantu bashobora guca bugufi bakumvira Imana kandi abo nibo Imana yavuganye nabo abandi bose bari yumvira kandi bakavuga ibintu biri hanze y'iby'Imana. Ntibatahura ikintu na kimwe muri bo ku byo Imana yategekanije. Haravugwa kubavugishwa n'Imana ngo yamenyekanishije inzira ziwe Mose ayimenyekanisha ibikorwa bihambaye Abisirayeli. Twaravyumvise byo ku mugoroba Imana nta na kimwe ikora itibi akabanga abasavyi bayo ivugisha Mose 3:7 iti nta na kimwe ikora itibi akabanga abasavyi bayo ivugisha. Turi mu gihe gikomeye mu nkuru za kahise kiyisi. Nta na rimwe higeze habaho ivyavugishijwe muri Bibiliya bingana nk'uku. Ntigeze habaho urunganwe rurimo ivyavugishijwe byinshi nk'uko bimeze muri kino gihe. Uko biri kose mu vya politike, mu vy'ubutunzi, mu vy'imigenderanire mpuzamakungu, mu vy'Imana, mu vya Bibiliya, byose biri hano mu ijambo ry'Imana. Ese ukuntu twabwirizwa gushimira Imana kubona yaratwuguruye amaso, ikugurura imitima yacu, kubona dushobora kwakira ibyo bintu byose kandi tukabifata nkama. Haranditswe kandi ngo muri Timoteo wa kabiri igice cya 3:2 ngo batumvira ababyeyi ntashima abanegura iby'Imana. 3 badakunda n'ababo banka kuzura baremenanya batigarura inkazi badakunda ivyiza. 4 abaguranyi ibirandamuke abikakisha bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana. Bakundwa, ukuniko abari isi ivugwa muri no misi iherezo, nuko nyene ivugwa muri no misi iherezo ishusho yo kubaha Imana ubaravye inyuma, bagumana ishusho yo kubaha Imana ubaravye inyuma. Ibindi byose ibiri inyuma y'iyo shusho yo kubaha Imana ni nk'inzu yasenyaguritse nta na kimwe kirimwo. Baravuga urukundo ariko bakankana, baravuga ngo gushima ariko bakaba ari ntashima muri bo. Byose binyuranye n'ukuntu byabwirizwa kuba biri. Ntibyigeze bibaho ibintu bikomeye kuri aho ku isi no munsi, ntibyigeze bibaho kuva abantu batangura kubaho. Ariko kubw'Imana, kubuntu bw'Imana, hariho umugwi muto w'abantu bazocika ivyo bintu vyose kugira ngo bazoshobore guhagarara imbere y'intebe y'Imana. Umugwi w'abantu bahengamiye cyangwa bari munsi ya buri jambo ry'Imana, maze bavuga bati mwami mbega yo bari jewe, mbega mwami yo bari jewe, mbega ivyo biraba jewe ga mwami, mbega ushaka kumbwira iki, ubona mpajijiki, mbega nkora iki kugira ngo nshobore kuguhimbara. Mu buzima bwacu kino kibazo cyama kigaruka buri gihe, nimba by'ukuri dukeneye guhagarara imbere y'Imana, ntitugikeneye kwirirwa turacira imanza abandi cyangwa ngo dungo tugenzura abandi, ahubwo icyo tubera ikimazi ni uko twokwiraba twebwe ubwacu turabiye ku muco w'Imana kugira ngo dushobore kumenya nimba dushobora guhagarara imbere yayo uko turi. Mbega byo tumarira iki tuzi ibintu byinshi mu by'Imana nimba tudashobora guhagarara imbere y'Imana? Akenshi twama twasomye ibivugwa kuri Enoki ko yahimbara Imana, ko yahimbara Imana kandi ko biciye kuri mwe w'Imana, yashoboye kurenga ishinga nta yuko ahimbara Imana, kandi ko yahavuye azamugwa ntiyabakiboneka ku isi. Birakwiye yuko abagize ishengero mugeni bose bahabwa mwe w'Imana igishinga ntahe yuko bahimbara Imana kandi bakamenya ibyina muri bo yuko bazoba bahari aho umwami Yesu azogarukira. nacyo gituma Imana yavuganye natwe. Bamwe bamwe bibaza yuko Imana yavuganye natwe kugira ngo idukire kwiteka. Oya, Imana yavuganye natwe kugira ngo idusohore, idukure mu gucigwa kwiteka, idukure mu bidashobora guhagarara imbere y'Imana, kugira ngo ishobore kudushira munsi y'umugisha w'Imana. Abantu bose Imana, abantu b'Imana bose barahezagiwe. Turashobora gusoma kubijanye na Aburahamu, Isaka na Yakobo, kandi muzobona vuba yuko ukuntu Imana yahezagiye abari bari munsi y'ijambo ryavugishijwe. Hano turabwirwa ibijyanye na Aburahamu mu itanguriro igice 12 umurongo wa mbere, ngo Uhoraho abarira Aburahamu ati: va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Umurongo wa gatatu: abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo ku isi izoherwa umugisha. Rino jambo turaribona gushika n'uno munsi. Abahezagiye Aburahamu bose n'uruvyaro rwiwe nabo barahezagiwe. Ababagwanije nabo barahanwe, kandi barahanwe nabi. Hari ijambo ridasanzwe rivuga kuri Isaka, Imana yaramuhezagiye cyane, kumure yarashinze intahe. Igishinga nta kiye womenga ni ugushitswa kw'ivyavugishijwe cyangwa womenga ni sezerano. Itanguriro 26 umurongo wa 12. Itanguriro 26 umurongo wa 12. Maze Isaka abiba muri ico gihugu muri uwo mwaka nyene yimbura ibirenze ivyo yabivye ingero ijana. Uhoraho amuha umugisha kukuraho yamuhezagiye. Bakundwa, Isaka yari umwana w'isezerano. Imana ntiyamuhezagiye inshuro 60 ahubwo yamuhezagiye inshuro ijana. Imana yamuhaye inshuro ijana ivyo yarafise, bigwije n'inshuro ijana. Aho niho tubona umugisha ugaragara w'Imana. Murazi yuko yagiye kwiriba ry'Imana nzima. Akenshi hari ibintu mu vyanditswe bitege abantu dutegerezwa gufata nkama, tukabiraba tukabifata nkama. Turashobora gusoma kubijanye na Aburahamu nkuko dushobora gusoma kubijanye na Zakariya, kubijanye na cya kimazi yabwirizwa gutanga, kimaze koswa. Murashobora kubisoma mu itanguriro 22. Ariko reka nsome kino gice nyine, ariko mpere ku murongo wa 13. Itanguriro 22 umurongo wa 13. Maze Aburahamu yunamuye amaso areraguza, inyuma yiwe ahabona impfizi y'intama ifashwe mu mahembe mu gisaka cy'inzitane. Aburahamu aragenda afata ino ntama ayitanga ku ikimazi cyo koswa mu gishingo cy'umwana wiwe. Muri Bibiliya mwetafanga akoresha ku murongo wa 14 handitswe ngo Aburahamu yitaho hantu ngo Uhoraho arabona. Nico gituma na bugingo n'ubu bavuga ngo ku musozi aho Uhoraho abonerwa, atari aho Uhoraho abonerwa gusa, ahubwo ni aho abantu b'Imana baboneye Uhoraho. Uhoraho arabona hose, ariko abantu niba mubona kandi hose abantu bamwe bamubona nubwo abo abona hose ariko hariho ahantu aho uhoraho yabona kandi abantu bagashobora kumubona namwe bakundwa iki ni kintu cya ngombwa cyane atari kumenya gusa yuko uhoraho abona ariko kandi nukumenya ko mumubona ko mumwumva kwivyiwe mubibona mushobora kuvyibonera dushaka kurondera maze tubone aho hantu tuhabone mu izina ry'Uhoraho atari gusa aho abona aho abantu aho abona ariko atari hajya gusa bavuga ivyiwe ariko aho abantu bashobora kumwumva aho abantu bashobora kumva amajambo yiwe atamadida na tabindi bintu bivanze atagutahura nabi kugiyemo aho abantu bashobora kwizera akigaragaza aho ashobora kwishura nkuko yishuye Aburahamu Imana yarishuye ujya muntu yarafise isezerano yarishuye ujya muntu yizeye kandi yarishuye ujya muntu yashoye gukora nkuko ibintu byavuga natwe turizera bakundwa yuko dufise isezerano ry'Imana kandi ko Uhoraho atitaho kuraba gusa ahubwo turashobora no kumubona turashobora kumwibonera mu buzima bwacu igihe yazuka avuye mu bapfuye yaciye afata inzira ija Emmaus hanyuma ayishoboye kuvugana n'abigishwa biwe amaso yabo ntiyashoboye kumubona ariko yari kumwe nabo igihe atangura kuvuga imitima yabo yacitangura kugurugumba ni nako bimeze uno munsi ni Imana ivuga ni Imana ihezagira ni Imana yihishura ni Imana dushobora kandi turashobora kuyiziga turashobora kuyitega bakundwa ni munkundire ndabivuge uyu munsi mu gihe cyose tuzokorana dufise iciyumviro kimwe cyo kumva ijambo ry'Imana emwe tuzumva ijambo ry'Imana ryonyine twakoranye dushaka kumva ijambo ry'Imana ariko tubwirizwa gukorana dushaka kwibonera Imana umwe wese mu buzima bwiwe dushobore kwihurira n'Imana muri cyo gihe tuzosura kwihurira n'Imana by'ukuri muri cyo gihe tuzaguhura nayo muri cyo gihe tuzokwakira ibiri mu mitima yacu ivyo twizera tuzoshobora kuvyakira mu mitima yacu nitwapfa kumva gusa ica kabiri ntikizoshobora kuza ariko nitwumva ijambo maze ijambo rigatuma muri twebwe tugira ukwizera tukagira n'icyifuzo cyo gushobora kwibonera Imana tumaze guhabwa isezerano ryo livuye mu ijambo ryayo mu mitima yacu muri icyo gihe rero tuzoshobora kwibonera Imana mu buzima bwacu aho tuzoba turiko turumvira ijambo ryayo byagenze gute kuri Zakariya yaraje mu gikorane nkuko bisanzwe mu rusengero rw'Uhoraho ariko Imana yakikora ikintu cy'indengakamere kidasanzwe yarumvise isezerano kandi yaragibone n'amaso yiwe iyo Imana ihaye ijambo ry'isezerano abantu nukugira ngo bashobore kwakira ivyo bintu kandi bazoshobore kubona iryo sezerano rishitse Imana ntizana gusa inzara iranatanga n'ivyo guheza iyo nzara Imana ntizana gusa inyota nitanga gusa inyota gusa cyangwa icyifuzo ahubwo irazana ibikwiye kugira ngo iyo nyota ishobore guhera ku bw'ubuntu nimba dukoraniye hamwe hano uno munsi mu izina ry'Uhoraho niba dushobora kumenya ko Imana yavuganye natwe by'ukuri muri kino gihe kivyavugishijwe biciye mu guhishurwa kuvuye ku Mana muri icyo gihe rero turafise ubushizi bw'amanga nico tuma twinjira mu nyonga zayo maze dushobore kurindira uguhishurwa kwayo kandi dushobore kukwibonera gushitse aho umuntu ahere w'isezerano ntiyaca hava ngo acepfa kuhava gusa ari umusezerano kwa n'umusezerano ngo aca hava oya ngo kuko ari umusezerano ngo aca hava oya umugisha w'Imana n'ugushitswa kw'isezerano ibyo bintu byose bifatanye n'iryo sezerano birafatanye ugushitswa kw'isezerano n'umugisha uva ku Mana birafatanye n'isezerano ese icyoma bino bikorane bikaba mwene bya bikorane ku buryo Imana ishobora kudukangura kandi zane icyifuzo gikomeye muri umwe wese muri twebwe civyo abwirizwa kuronka bivuye ku Mana muri kino gihe bivuye mu majambo y'Imana buri gihe dukoranye uko ibituba baje byo bimeze uko biri kose umwami we ntahinduka Mbega nitwe bwe tubwirizwa kumubwira uno munsi ukuntu abwirizwa gukiza abantu ukuntu abwirizwa gukiza indwara z'abantu cyangwa imitima y'abantu ukuntu abwirizwa kubohora cyangwa ukuntu abwirizwa guhezagira abantu aramaze kubikora inshuro nyinshi akeneye kubikora ku bwacu akeneye kubidukora akeneye kubikora uno munsi arakeneye kubikora muri kino gikorane ntidushobora kwama dutaha iwacu atana kimwe twiboneye umwese mu buzima bwiwe ahama ngo cyituvuga ngo bwa rutumwa buryoshye ngo bumeze neza wemwe ngo bwa rutumwa bwiza uno munsi Imana ivyo ntibihimbara irunga ijambo ryayo kandi keneye uko tugizera kandi turyizeye ibikeneye gushitsa iryo jambo ryayo mu buzima bwawe n'ubuzima bwanje maze ishobore kubigira ukuri bishobore gucika ibintu by'ukuri imbere yayo ntidufise amahigwe yo kuza gusa mu nyonga zayo kugira ngo twumve ijambo ryayo ariko kandi turafise n'uburenganzira bwo kwitega ugushitswa kw'ijambo ryayo turafise ubwo burenganzira atari mu kutizera nkaho umenga Imana bwiza kugira ikindi kintu ikoze ariko tubwirizwa kubikora mu kwizera tukamenya ko yamaze kubishitsa uko niko kwizera Imana ikeneye kuduha n'ukwizera igikorwa cyakoretse gishitse cyakoretse ku musaraba igorogota ukwizera niyo ntsinzi yacu niko kwanesheje isi kandi ni kuva ku byo we ukora canke ku byo jewe nkora iyo ntsinzi ntiva ku byo we ucamo n'ivyo jewe ncamo oya turizera yuko Imana yaduhaye intsinzi ishitse muri Kristo ku musaraba igorogota si wewe canke jewe si twebwe tuzonesha Yesu Kristo yaranesheje igetsemane icuya ciwe cagwa hasi kugutonyanga kw'amaraso yaranesheje yararishe ikiguzi igolgota cagihudu cari mu rusengero caratabutse amaraso ari ku ntebe y'ubuntu ubu inzira n'umuharuro igana mu nyonga z'Imana ubu turashobora kwibonera Imana mu buzima bwacu no munsi umwe wese kurande gwiwe uno munsi muri kano kaya turashobora kwibonera ivyabereye igolgota kandi tugatahana navyo muhira nk'ukuri kw'Imana mbega ivyo muravyizera uko niko ubutumwa tuvuga buvuye mu ijambo ry'Imana nuko bumeze si ikintu twasezeraniwe kizoba hirya y'ejo cyangwa kizoba mu bihe bya kera bizoza uno munsi twavyumvise mu ijambo ry'intangamarara ngo nimwumva ijwi ryiwe uno munsi nimwumva ijwi ryiwe nimukomantazi mitima yanyu niba Imana yaravuganye natwe mu buryo bw'ivyavugishijwe muri kino gihe cy'ivyavugishijwe turashobora kuvuga ivyo Petero yavuga nawe kera Petero yaravuga ati ariko turafite ijambo ryavugishijwe ryarakomeje kurushiriza mugira neza ko murishira ku mutima ni nyitara ryakira hacuza umwiza. Petero akabigisha cya mbere mu 19 nimba dushobora kubona ivyavugishijwe duciye mu ijambo ryavugishijwe tuzobona ibiriko biraba muri kino gihe tuzobona ko navyo ari bigize ivyavugishwe muri Bibiliya kandi ntituzoraba ku biriko biratubako ariko tuzohanga amaso intumbero yacu ijanye n'ivy'Imana yategekanira igishengero nitwagenewe guhagarara ku bindi bindi ngo tubitebeko ahubwo gusa turabiraba tukamenya yuko vyose biriko birashika muri kino gihe cyacu gushikaho bazovugira ku iherezo ngo ubuhari amahoro nta nkomanzi abiteze nako ba mbere gica 5:3 kandi turabega ntitubona ivyo byose ndiko turabibona ibiganiro mu banyepolitike bicaye ku meza bari kumwe ntitubona ivyo biganiro byose mbega heza imyaka ingana gute bagiranira ibiganiro byo kugira ngo bagarukane amahoro ubu muri kino gihe ngo muri kino gihe ngo harageze ko bafata ibintu nk'amango harageze yuko ngo bihereza amabarabara ibihe biyo kubirihuta igihe cyageze abanyepolitiki cyo bakora gusa no kwivugira amajambo bahije kuvuga amajambo gacha bigira ubu rero ivyabo bigezweho byabo byagaragaye kandi byose bimeze nk'aho mengo bagira bavuge bati ngo rero ngo hari amahoro nta nkomanzi muri cyo gihe rero uguhona kuzoca kubaza aho giturumbuka nkuko imibabariza ku mugore akuriwe kandi ntibazoshobora kwikiza haba n'intete ntibazoshobora kwikiza murazi yuko umwaka uza bawise ngo uzobare umwaka mweranda nukwera ko isi yose iri mu bwoba abantu baratinyana ariko jewe ntibingora kwemera yuko tuzoshikira vuba amasezerano y'amahoro kandi ko bizogenda neza nk'uko abantu babishaka uyu munsi kuko igihe kirashitse kugira ibyo bishike nta numwe gikeneye gupfa vuba ariko yamara bose bazopfa inyuma y'izamuga abantu bose bazopfa naho bavuga yuko bashaka gutora inyishu cyangwa ibindi byo aribyo byose sinzi bakundwa ivyo navyo biri mu bigize ijambo ry'Imana ahasi bya politiki ariko biri mu bigize ijambo ry'Imana kandi gihe numva yuko wa mwansi w'ubutumwa bwiza ko ngo azovuga ivya Luteri mu mashengero y'abaluteriano mu mwakuza emwe naciye ntahura ikiri nyuma y'ivyo bintu kandi ntimuze mutangare nimwabona inyuma y'izo nama zose bashaka gukora mugiye mwumva bamushize mu mugwi waberanda kugira ngo cya gikomere cyose gishore gukira burundu ntimuze mutangare ntimutangare mwumvise Luteri ntimuze mutangare bamufashe bavuge ngo Luteri bamugize umweranda kugira ngo cya gikomere cyose gishore gukira burundu ntitugenda turi impumi ngaha ku isi turabona ibiriko biraba imbere y'amaso yacu kandi wa muntu ahambaye kurusha abandi abita abakristo bari kubaramurondera mu isi yose uretse ko batamuronderera aho yicaye by'ukuri baraza bagasoma impeta yiwe kuva kera bakamupfukamira bakamusenga hanyuma bagaca bavuga ngo umunsi umwe ngo azoseruka yamara yaramaze gushika abantu nibabibona yaramaze kuza bagwa mu mutego kandi muzobona yuko abo bose batizeye ukuri kwahishuwe ku ijambo ry'Imana muri kino gihe bose bazonywa kuri vino y'ubusambanyi bwiwe kandi nk'uko wavugishwa n'Imana Yeremiya yabivuze amahanga yose yarataye ubwenge nta bwenge agifise byagenze gute ntibakiza ibyo bakora ariko byose biri mu mugambi w'Imana ivyo byose biri mu bigize ivyavugishijwe muri Bibiliya rero iyo tubonye ibintu nkuko tuko turabibona cha tuvuga tuti mwami nukomeze igikorwa cyawe muri ino myaka kandi ushitse ivyo watekanije kuzokora ariko ureke abantu bawe bo basoke kandi Imana izokwitwareka kugira ngo ubugingo nyakuri bw'umugeni bushobore gusoka imbere yuko urugi rwugagwa burundu bakundwa ntitukiri mu gihe cy'isobanuro z'abana b'abantu ntitukiri mu gihe cyo gusorongora amajambo ariko turi mu gihe ijambo gera kandi ryavugishwe ry'Imana ririko riraka ahacuza umwiza nk'umuco utamanzuye kandi turabona yuko ivyo bintu byose turabibona ku muco w'ijambo ry'Imana kandi yo havuzwe yuko uno munsi hano hantu yuko hakavugwa yuko ata muntu numwe mu banyepolitiki bari ku isi azi ibintu biriko biraba nk'uko abantu b'Imana babizi kandi ivyo nuko rijana kwijana nta munyepolitiki mwabizi ibyo ni kuri ijana kwijana ishengero ry'Imana nibo bantu bazi ibintu biriko biraba ku isi kurusha abandi bantu bose ku isi sabanye politiki barafise imigwi y'abahanuzi babo kandi icyo bazi gusa nibyo baba bahanuye gusa ibyo abantu bavuze nibyo bazi gusa ariko abantu b'Imana barazi neza cyane ibintu bikorera muri kino gihe kandi ivyo vyabwirizwa kutwuzuza umunezero n'amashimwe twabwirizwa guhesha icyubahiro Imana bivuye mu mitima yacu uno munsi tukamushimira kubona twebwe abantu batabereye abantu batari bafite vyizigiro abantu batari bafite agaciro abantu batari bagenewe ibintu nk'ivyo kuko kubona Imana yaraduhamagaye kubona Imana yavuganye natwe kubona Imana yaradu ijambo ryawe twararihishuriwe namwe mu yera no kubona dushobora muri kino gihe kirimo amadidane menshi kubona dushobora kubona tuca muri ino si dufituri ibintu byose tubibona biri mu muco gushikaho tuzobonera ivyo twizeye ndibaza yuko twabwirizwa gushimira Imana nkuko Maria yabikoze kiriya gihe nkuko Zakariya yabikoze nkuko Simeone yabikoze nkuko Ana yabikoze mu masengesho yabo ntibavuga ngo mwami ndagushimiye kuko uno munsi hasa neza kandi kubona uno munsi dufite amagara meza Maria yaruguru yakanwa kiyo maze aravuga ngo ngubugingo bwanje butazira umwami Imana ngumutima wanje unezererewe Imana umukiza wanje Zakariya yakoze iki amajambo yuvugishwa amajambo y'Imana niyo yasohotse ava mu minwe yiwe bakundwa turabantu b'Imana kandi turi munsi ijambo ryavugishijwe ku bwa kino gihe kandi Imana yaraturungikiye umuco iraduha no gutahura ku bw'ubuntu kandi natwebwe twabwirizwa kuyishimira bivuye ibyina mu mitima yacu mu izina rya Yesu amen. Oh nutwinjize mu rusengero rwawe nkuko washoboye kwinjiza Simeone nana atari kugira ngo dushobore kuraba gusa ibintu nk'uko tumenyereye cyane nk'uko ivyagezwe bivuga abo dushobore kumurikwa namwe mu wawe tubone ivyo wakoze ndagushimiye kubw'ivyo kandi ndahimbaza izina ryawe mwami mwisi yose turabona ijambo ryavugishijwe riko rirashika kandi turiko turinjira mu gihe aho ijambo ririko rirashika biciye mu ishengero ryawe niwakira amashimwe yacu turakubaha kandi turaguhimbaza izina ryawe ryera nirishimwe. Hallelujah. Amen.